Hii ni Sauti ya Amerika. Mu Burundi no mu Rwanda mu biganiro byacu by'ikinundi n'ikinyarwanda tuvugira mu Burundi ku metero 19 ni metero 22 ni ku mirongo migufi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Mudukurikira no kuri Facebook VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe na makuru
abantu bisha cyane cyane muri bihugu dutoye muri Afurika usanga ari wari ikibazo.
Uyo ni Jean Bosco Mutangana, umushikiriza manza wa Repubulika mu Rwanda, avuga kubagirizwa ibyaha bya genocide bakiri mu kinyegero mu bihugu byo muri Afrika. Yabitangaje mu kiganiro we hamwe n'umushikiriza manza mukuru w'urwego MICT rwasubiriye imirimo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha bahaye itangaza makuru. Turavuga no ku birori byo kugurura ibikorwa by'ihinguriro rikora imodoka rya Volkswagen mu Rwanda akungino z'umusugira wa 13 z'igikombe cy'isi yose kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusi. Inchamake y'amakuru yo hijyana hinyino tugira tubashikirize. Perezida w'igihugu cya Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'abagwanyi ubutegetsi biwe bateye uno munsi kwa gatatu ikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano.
Kremlin na White House bumvikanye ku nama hagati ya ba president Vladimir Putin na Donald Trump ishobora kuba mu kwezi gutaha mu Burayi.
Uyu munsi ugirira uno munsi kwa gatatu ugirwa 13 w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku nkuru iyo muri Afrika. Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'abagwanya ubutegetsi biwe bateye uno munsi kwa gatatu igikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano. Ayo masezerano azoja mu ngiro mu kiringo c'amasaha 72 yimirije. Amasezerano yemejwe na leta inyuma yuko Perezida Kiir n'uwo badacana wa Riek Machar bagiranye ibiganiro amaso mu yandi ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum. Ayo masezerano saba kandi iyogurwa ry'imihora yo gutanga ifashanyo igenewe abanyagihugu kurekura abanyororo no gukura inteko mu birindiro zirimwe ku mpande zose. Torokanizo ry'amakuru rya leta ya Sudani Suna rimenyesha ko inteko z'umuryango w'ibihugu vya Afrika n'inteko z'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu buseruko zizogenduza ukugenewe amasezerano yo guhagarika ingwano zo bariko arashigwa mu bikorwa. Amasezerano yatewe ku igikumu kandi nabayoboye iyindi mirwi igwanya ubutegetsi. Amasezerano ategekanya leta nshasha y'ubumwe izotwara mu kiringo c'imyaka 3 inyuma yaho akazoba amatora. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Sudan A Dirdiri Mohamed Ahmed.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kremlin no kuvuga presidency y'u Burusiya iratangaza ko yarangije kumvikana na White House presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunama hagati ya ba president Vladimir Putin na Donald Trump. Bazahurira mu kindi gihugu kitari u Burusiya kitari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kremlin yabitangaje mu gihe umujyanama wa president Trump mu birebana n'umutekano John Bolton ari i Moscow mu biganiro na president Putin n'abandi bategetsi bo mu Burusiya. Abakuru b'ibihugu byombi bashobora kuzahura aruko President Trump avuye mu nama ya NATO izaba ku itariki ya 11 na 12 mu kwezi gutaha n'uruzinduko ateganya kugirira mu Bwongereza ku itariki ya 13 y'ukwa 7. Umwe mu miji ya Vienna na muri Autriche na Helsinki umurwa mukuru wa Finland niwo ushobora kwakira inama Putin Trump. Umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burusiya ntiwifashe neza muri iki gihe, President Putin yabibwiye John Bolton, niko umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yabwiye abanyamakuru.
Tugaruke muri Afrika aho buramatari w'intara ya Plateau iri hagati muri Nigeria Simon Lalong yasubiyemo igitigiri cy'abantu bapfuye mu gutana mu mitwe kwabaye mu mpera zindwirangiye hagati y'aborozi b'abayisilamu n'abarimyi b'abakristu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri nyuma y'uko abonanye na perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari, uramatari Simon Lalong yatangaje ko uko gutana mu mitwe kwahitanye abantu barenga 200. Abategetsi bavuga ko igitigiri cy'abapfuye ku munsi w'Imana ari 86. gutana mitwe gufatiye kwikoreshwa ry'ubutaka kumaze igihe kirekire hagati y'aborozi n'abarimyi mu gice cyo hagati muri Nigeria kwaba gushobora kwiha inkumbi kurusha umugumuko w'umugwi intagondwa z'abayisilamu Boko Haram umugwi umaze guhitana abantu barenga ibihumbi 200 mu ntunga mu kiringo kiri munsi y'imyaka 10. Ivyo biriko bituma abantu bakurikiranira hafi kurushiriza kugene Perezida Buhari avyifatamwo mu gihe yimirije gusubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora Nigeria mu matora yo mu mwaka uza. Buhari yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2016 mu kwemerera abanyanigeria kwa zozana umutekano mu gihugu. Nigeria ikiyemo ibice bifatiye ku idini abanya Islam bagwiriye mu buraruko bw'igihugu mu gaba Kristo bagwiriye mu bumanuko bw'igihugu.
Ijwi rya Amerika. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ararega abayoboke ba Grace Mugabe, umugore wa Robert Mugabe biyita G40 cyangwa se G40 ko aribo bari inyuma y'igitero cyahitanye abantu babiri muri mitingi ye ku wa gatandatu ushize mu mujyi wa Bulawayo mu majyepfo y'igihugu. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye na radio y'Abongereza BBC asobanura ko abo bantu ari abashatse ko Grace Mugabe asimbura umugabo we ku butegetsi bwe mu mwaka ushize ariko birabananira. Itsinda G40 rigizwe n'igice kimwe cy'ishyaka ZANU-PF rya Robert Mugabe na Mnangagwa. Nta muntu urafatwa kugeza ubu mu rwego rwa nketi. Polisi yasezeranije igihembo ku muntu wese uzatanga amakuru afatika ku bakekwa muri kiriya gitero cyo muri Bulawayo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri ko mukurikirana igikombe cy'isi yose mu Burusiya, uyu munsi kuwa gatatu ugira wa 13 mu nkino z'uno munsi mu mugwi F, Ubusweda bwatsinze Mexico ibitsindo 3-0. Ivyo bitsindo vyinjijwe n'abakinyi Ludwig Augustinsson ku munota 50, Andreas Granqvist kuri penalty ku munota 63, n'umukinyi wa Mexico Edson Alvarez yinjije igitsindo mu igori ryiwe ku munota wa 74. Naho ruko ivyo bihugu vyombi vyunguruje mu nshuro ikurikira, Ubusweda n'amanota 6, Mexico n'amanota 6, yamara Ubusweda nibwo bwarangije ubwa mbere mu mugwi F burimwo kubera bwinjije ibitsindo vyinshi kurusha Mexico. Mu mugwi wonyene F kandi Korea yepfo yatsinze Ubudagi ibitsindo 2-0. Naho ruko iyo migwi yombi yasezeye mu gikombe c'isi yose kiriko kibera mu Burusiya. Iyo migwi uko ari 2 yarangije n'amanota 3. Ukuvamwa ku Budagi vyatangaje abantu benshi cyane. Tubibutse ko Budagi ari cyo gihugu cyatsinze igikombe c'isi yose giheruka cabereye muri Brazil mu mwaka wa 2014. Mu nkino zizakuba mu kanya gatoyi mu mugwi E, Brazil iza guhura na Serbia mu gihe Ubusuwisi buza gukina na Costa Rica iza yarasezeye muri iki gikombe c'isi yose cy'uyu mwaka nyuma yo kwitsinzwe inshuro 2 na Brazil na Serbia.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni mujye no ku rubuga rwacu Facebook naho mukurikire aya makuru mu gihe turimo tuyabagezaho. Ni kuri VOA Radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICTR rwari ruri Arusha, Serge Brammertz yatangaje ko hari icyizere ko bamwe mu bamaze imyaka myinshi bihisha ubutabera kubera ibyaha bya genocide baregwa bazatabwa muri yombi. Yabivugiye mu kiganiro we na mugenzi we Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, bahaye abanyamakuru i Kigali. Eric Bagirubusa yagikurikiye.
Ku rutonde rw'abahigwa n'ubutabera mpuzamahanga kubw'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi bakekwaho uruhare mu 1994, harimo umuherwe w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga, bwana Protais Mpiranya n'abandi bamaze imyaka isaga 20 bitazwaho baherereye. Mu kiganiro impande zombi zahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu, bwana Serge Brammertz, umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera i Arusha muri Tanzania, yavuze ko nubwo bigoye kwemeza igihe ntarengwa bagishakishwa bazafatirwa, ngo hari icyizere ko bashobora kuzatabwa muri yombi.
Aragira ati,
turi kubakoraho iperereza tugenda duhindura uburyo bwo kubona amakuru ajyanye n'abo bakekwaho ibyaha kandi birumvikana ko ntashobora kuvuga igihe ntarengwa bazaba batawe muri yombi urabizi ko bariya abantu bamaze imyaka myinshi barihishe tuzi ko hari uburyo bwinshi bakoresha tuzi ko hari ababahishira tuzi ko habaho kubatera inkunga rero rikomeje kuba ihurizo rikomeye ridashobora guhita rikemuka ariko tubaye tutizera ko hari impinduka zigaragara zo kuba bakekwaho batabwa muri yombi ntitwagombye gukomeza tubitakarizamo Ku ruhande rw'u Rwanda nabo bagatangaza ko gukurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside bigenda bifata indi sura nziza kubera imikoranire n'ibindi bihugu bagiye babarizwamo gusa ngo haracyari indi mbogamizi itoroshye ku bari mu bihugu cyane ku mugabane wa Afurika Bwana Jean Bosco mutangana no umushinjacyaha wa Repubulika
abantu bihisha cyane cyane muri bihugu dutoranye byo muri Afurika usanga ari wari ikibazo kuko ho imipaka ntabwo imapa unagenda akihisha mu mashyamba kabo ashobora gushyira itangazo ko yapfuye ariko ikigaragara ni akenshi tubona amakuru ari uko abantu bakoze movement bagiye ariko iyo umuntu agiye ahantu hamwe mu ishyamba mu giturage ntahave akazagenda asigasira kugira ngo kugira ngo uzamenye amakuru ubushobozi bwose rero icyo gukora ni iki ni uko ubwo bushobozi bureba ibyo byose turimo
Indi ngingo muri iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru batinzeho ku mpande zombi n'iyo umucamanza mukuru w'urwego MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Sinumwe sikabiri bwana Theodore Meloni yamaganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abaharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubera kurekura bahamijwe ibyaha bya jenoside baba barangije bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo. U Rwanda rusanga ibyo bidahagije ahubwo biteye impungenge bwana Johnson Businge ministri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ubwo yararusha mu minsi ishize yatangaje ijwi rya Amerika ko asanga bafungurwa nta mpinduka ku byaha bahamijwe
cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo nta kwicuza nta kumenya ko bakoze nabi nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'abanyarwanda ahubwo umusanzu batanga nuwo kongera gushwanyuza abanyarwanda nuwo guhakana genocide nuwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya genocide nibindi nk'ibyo byatumye u Rwanda rugeraho rwageze mu 1994
asubiza iby'iki kibazo umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT bwana Bramets yirinze kugira byinshi akivugaho kuko ngo ibikorwa biri mu bubasha bw'umucamanza gusa nabasanga hari byagombye kuba bishingirwaho mu kurekura bahamijwe ibyaha
Well if someone wants to benefit from this specific decision to leave the prison earlier then
Ati nibyo igihe umuntu akeneye amahirwe yo kuva muri gereza mbere ku cyemezo kidasanzwe yagombye kuba hari ibyo yujuje kandi yashyiriweho aha niho ikibazo kiri Urwego mpagarariye rwakomeje kubirwanya cyane ibyo byo kurekura abantu nta kigendeweho twatanze ibyifuzo ko hari byakurikizwa mu rwego rw'amategeko muri uru ya rukiko kandi impaka kuri icyo zirakomeje Mu minsi ishize kandi hari amakuru yasohotse mu bitangazamakuru ku Rwanda rusaba ko umucamanza Meron atazongererwa indi manda igihe indi yazabirangiye itangazamakuru ryashatse kumenya icyakurikira ku ruhande rw'u Rwanda igihe bwana Theodore Meron yakomeza indi manda n'ikibazo bwana Jean Bosco mutangana umushinjacyaha wa Repubulika asanga kirenze ubushobozi bwe kuba yagira icyo akivugaho akabiharira inzego zibishinzwe u Rwanda rukifuza ko mu gihe hajya habaho kurekura abo bamaze bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo narwo rwajya rugishwa inama kuva urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania rwatangira kuburanisha ibyaha bya jenoside iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu na nyuma yaho rusoreje imirimo igasigara mu maboko y'urwego MICT harabarurwa bagera muri 16 bamaze kurekurwa bagira ubusaje ijwi ry'Amerika i Kigali
ijwi ry'Amerika tukivuga kuri ibyo ngibyo by'ubutabera Theodore Tabaro n'umunyarwanda akomoka muri Rusizi hahoze ari muri Cyangugu ubu ngubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda yakatiwe gufungwa burundu kubera ibyaha bya jenoside bya muhamye mu gihugu cya Suède afite ububasha bwo kujurira icyaha cya burundu nako igihano cya burundu mumbabarire mu byukuri hariya muri Suède ntabwo gishobora kurenza imyaka 18 Theodore Tabaro rero yakoraga imirimo ye bwite kugeza mu 1994 nyuma yaje guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aza kugenda gutyo aza rero kugera muri Suède bari baramuhaye n'ubwenegihugu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uyu munsi yafunguye ku mugaragaro uruganda rukora imodoka za Volkswagen izo zizajya rero zikorerwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
Uru ruganda rwa Volkswagen rwatangijwe mu Rwanda ruzajya ruteranya ubwoko bw'imodoka bugera kuri butanu. Izi modoka ni nazo zamuritswe aho uru ruganda rukorera mu cyanya cyahariwe inganda kiri Masoro mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Imodoka zamuritswe zizajya ziteranyirizwa mu Rwanda harimo Volkswagen Polo ni nayo igura make mu zamuritswe uyu munsi. Igura amadolari y'Amerika ibihumbi 23,881, ni ukuvuga asaga miliyoni 21 mu mafaranga y'u Rwanda. Imodoka igura menshi mu zamuritswe uyu munsi ni Volkswagen Moto igura amadolari y'Amerika 148,558, ni ukuvuga asaga miliyoni 41 mu mafaranga y'u Rwanda. Afungura iki kigo, Perezida Kagame yavuze ko iki kigo ari intambwe nshya y'urugendo rw'impinduka mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda na Afurika, kikaba n'ikimenyetso cy'uko Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange bakwiye ibyiza aho guhora bahendwa n'ibyakozwe.
The facility undoubtedly represents a new chapter in Rwanda's journey of economic transformation.
Perezida Kagame aragira ati ni ukorohereza mu buryo budashidikanywaho ibihe bishya by'ubukungu u Rwanda rwinjiyemo, urugendo rw'impinduka z'ubukungu mu Rwanda, ariko harimo n'uruhare rwa Afurika muri rusange. Ni amateka meza. Mu minsi iri imbere tunafite ihuriro ry'ibihugu bigize Afurika yunze ubumwe nyoboye kuri ubu. Bizaba byiza kuvuga kuri iyi nkuru nziza. Icya mbere ni uko atari uguteranyiriza imodoka zikozwe neza aha, hari no kuzabona abaguzi benshi. Kuziteranya ni kimwe mu bigize ishoramari, hari no guhugura abantu, gucuruza neza no guhanga udushya. Uru ruganda ruje gukemura byinshi ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda. Minisitiri Uzziel Ndagijimana ushinzwe imari mu Rwanda yabwiye Radio Ijwi rya Amerika bimwe byitezwe kuzaboneka muri uru ruganda.
Uruganda nk'uru rufite akamaro kanini mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Hari nko guhanga imirimo, kuzana ubumenyi bushya mu rwego rwa tekinike, ariko nanone uruganda mu bikorwa rukora mu mafaranga rwinjiza havamo n'umusoro wa leta.
Ese hari icyo nka leta y'u Rwanda izafasha ku buryo noneho n'umuturage uciriritse nk'abakozi ba leta ku buryo yabasha kuza guhahana?
Ndakeka ko bateganya kugira imodoka z'ibyiciro bitandukanye, kuva ku ziciriritse, izo hagati n'izihenze, ku buryo abasanga bafite ubushobozi bwo kugura imodoka bafite amahitamo.
Ariko iri soko ntabwo ririba u Rwanda gusa.
Oya, bashobora no kohereza no mu mahanga, ariko bahereye cyane ku isoko ry'imbere mu gihugu. Ikindi barimo kuvugana n'amabanki kugira ngo banki bumvikane uburyo bakorohereza abaguzi, abantu bagura imodoka bagenda bishyura buhoro buhoro.
Uru ruganda rurateganya kuzakaza abantu bari hagati ya 500,000 kugeza ubu rwatangiye kumurika ku mugaragaro izi modoka, ndetse bakaba banakangurira abaguzi kuba baza gusura izi modoka. Serge Kamuhinda, umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya Volkswagen mu Rwanda.
Icyo twashishikariza abantu ni uko baza hano bakadusura muri Special Economic Zone, tukababwira ibiciro bakanareba izo modoka.
Abantu bashobora kuvuga ati twakwishyira hamwe tukagenda twishyura buhoro buhoro, ibyo byo bizashoboka?
Nibwo tugitangira imirimo yacu hano. Icyo dushaka ni ukorohereza abantu bose kuba batwara imodoka nziza kandi nshyashya. Ibintu byose bizarebwaho.
Umuyobozi w'uru ruganda mu Rwanda, Rugwizangoga Michael, yavuze ko usibye kugurisha imodoka ku bazifuza mu Rwanda, hari n'izindi serivisi zirimo gukodesha imodoka ibigo bya leta n'iby'abikorera, bazanashyiramo n'uburyo bwo gukora nka taxi voiture, umuntu akajya ayikoresha ku masaha cyangwa ku munsi. Umwaka utaha kandi uru ruganda ruzatangiza uburyo bushya bwo gusangira imodoka ku bantu benshi, aho umuntu azajya afata imodoka kuri sitasiyo ya Volkswagen akajya aho ashaka kujya, yarangiza akaza kuyisiga kuri sitasiyo imwegereye. Uru ruganda rwatangijwe rwari rumaze umwaka rutegerejwe na benshi, kuko abantu bumvaga ko ibiciro by'izi modoka bishobora kuzaba ari bito ugereranije n'imodoka zitumizwa hanze. Gusa benshi mu bari mu gikorwa cyo gutangiza uyu muhango ntibatinye kuvuga ko izi modoka zizagurwa n'ubundi n'abari basanzwe bafite ubushobozi bwo kuzitumiza hanze. Uru ruganda rwa Volkswagen rusanzwe rukorera muri Afurika y'Epfo, Kenya na Nigeria. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, bamwe mu bapolisi b'inyamiramabi bavuga ko batararonka ibitabo mpanabyaha ni kigenga uburyo ibyaha bitohozwa, bakavuga ko bagikoresha bishasha. Mu bushikiranganji bw'ubutungane baremeza ko icyo kibazo bakimenye, ndetse bagasaba ko imanza zitarahabwa isango zosubirwamo hisunzwe ibitabo bishasha. Abakora mu gisata cy'ubutungane nabo basabwa kugira akigoro bakarondera ibyo bitabo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidele Antoine Sabimana.
Igitamana vyacu mu Burundi gishasha cyashizwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 29 kwezi kwa 12 umwaka w'2017 ni mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa naco cyashizwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 11 ukwezi kwa 5 umwaka w'2018 gushika no musi bamwe mu nyamirama b'igipolisi ari bo ba OPG baracakoresha ibitabo vya kera Bernard Rudondo wabike umwe mu bategetsi w'umushikiranganje b'ubutungane arabishingira intahe
kewe arabise de police judiciaire yarantere fonye tuko turaganira sur un dossier d'amineur yari en cours hanyuma ndamuriana ndamubwira nti raba article stere yo muri code pénal de 2009 iraguha isiguro ico kibazo mbaje amarabwira yuko iyo code pénal vraiment atayizi muri commissariat yari parakorera ko babandanye bakoresha l'ancien code pénal
kuri ico kibazo Sylvestre Nyandwi umushikiriza amanza mukuru wa Republika mu Burundi nawe nyene aravuga ko bishika hagakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira nica asaba bakorera mu gisata c'ubutungane
sabaho peji gusa kwariho naba substitute mu maparkire wasanga tegeko yarasohotse ariko ugasanga bariko bakoresha les anciens codes bashaka kuba gusanga byarashitse no saba yuko aho batarafixe imanza bo bikosora hakiri kare ntagira umuvoka azohapa hadufatira kubera yuko le code yaba penale cyangwa yaba de procedure penale ari suka y'umu peji n'umu OMP kwese turahamagariwe kugira kigoro umwe wese akayirondera hirya no hino akayironka nta muntu yo cagira ugwitwazo ngo je ivyo ntavyo nzi ngo nta abaprocureur barahamagariwe kubwira ba OPG yuko bozirondera izo code aho bishoboka bakagira ibintu by'amafotokopi bakabibashikiriza
Emelo Antine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane arafite ico abwira aba polisi bakora mu gisata c'inyamiramabi ndetse n'abarundi bose muri rusangi kubijanye n'ivyo bitabo bishasha
aba police mu bisanze aho ibere promulgate zose inspection generale ya police yakisaba yuko tubaha ama example barabahaye DK bashaba no kuri flash bahe aba opedero je ni bata yuko umuntu mubwira ki adresse kuri inspection generale ya police kozi ya code zirakomemora ziko mu minsi heze ziri muri procedure ya promulgation haravuzwe amajambo menshi cyane abantu barafashe ibintu biri muko bitari ifo yuko rero abanyagihugu abantu administration aba polisi hari ibintu byinshi byahindutse birabuzima bwa bene gihugu birabuzima by'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave habi ikintu ngo abantu bavuye muri kiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko
bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya Karusi baremanga ko ibyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya wari wose kimwe mu byahindutse mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa harimo ko bajeje umutekano bashobora gusaka mu joro atamutaye umushikiriza amanza abafise ikaba rimwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi aharanira agateka kazina muntu ikarusi Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika
urakoze Fidel Antoine ihagarikwa aha kigwa muri antu ngabantu kukibuga c'indege ca Bujumbura ni hato ivyo vyashikirijwe n'umutanzania kazi ahagarariye ujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege mu gihugu ca Tanzania yabivugiye kuri uno wa gatatu mu nama igiri ya 44 yerekeye ivyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege mu muryango wa Afrika y'Useruko iri kibera mu gisagara ca Bujumbura ibindi twumvirize Evariste Nzikobanya
Yonama yuguruwe kuri no wa gatatu n'uririmbo ruhayagize umuryango uhurikiye mu bihugu bya Afrika y'Ubuseruko umuyobozi mukuru mfata kibanza bw'isatakijejwe byo gutwara abantu n'ibintu akoreshejwe indege mu Burundi Deusi niyo nkuru yabwiye abamenyesha makuru intumbero y'iyo nama
intumbero yo gutunganya inama mu Burundi biri mu ntunganyo isanzwe hari yuko buri mwaka tugendera ibihugu bibiri tuka rabira hamwe aho tugejeje gushira mu ngiro ibyo tuba twarumvikanye mu kubahiriza amategeko ajanye no korohereza abakoresha ibibuga by'indege bose baba abantu canke abarungika bakongera bakakira ibidandazwa byabo ikaba ari inama kwicarana tukarabira hamwe umwe wese ahagejeje hanyuma tugahanahana impanuro tukahanahana n'ubuhinga kugira ngo ibintu bitere bigenda neza ku kuneza y'abakoresha ibibuga by'indege bose
abayitavye bavuye mu bihugu bibanyi basanga ikibuga c'indege ca Bujumbura hari byinshi kibuze ahambere naho kwakira ingenzi zivuye mu mahanga ziba zifise ibibazo vy'amagara no mu Tanzania kazi akorera ku kibuga c'indege citiriwe Julius Nyerere yigeze kuramutswa igihugu ca Tanzania Mwana Juma Kombo anahagarariye muri iyo nama ujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege muri ico gihugu ari mu badumye gatoke ku bibanza bitatu avuga ko bidakwiye
deski zile ani sehemu ambayo ya kuhudumia
Mufaso Nikombo avuga ati ijo bibanza byo kwakiramwo abagize ibibazo by'amagara ni bike ni intebe zitarenga zitatu imwe yononekaye murabona ko hoca haba ingorane ico ni kibazo ababijejwe bakuriye gukora ibishoboka byose kugira ngo gitorerwe umuti kuko murabona ko ari ahantu hakenewe cyane ari kindi abo bitavyo nama ya 44 y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko babona ko ari kibazo nahashikira abantu baba bururutse indege canke abagira bafata urugendo naho nyene bavuga ko ari hato bagasaba ko ugira igikozwe
serikali ya Burundi hasa katika upande wa sekta hii ya usafiri wa anga
kuanga Mufaso Nikombo arongera akavuga ati dusaba leta y'u Burundi kugira icikoze muri kino gisata cyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege kwagura ikibanza ingenzi zigira zifate urugendo canke izishitse cagurwe icibonekeza nuko hani Bujumbura hazi indege nyinshi zirashobora kongerekana zikazana ingenzi nyinshi amwe hogira igikozwe
ndege na abiria wengi.
Deusi niyo nkuru umuyobozi mukuru mfata kibanza jejwe igiruja n'uruza akoresheje indege mu Burundi aremeza ku kibuga c'indege ca Bujumbura kitikwije naho hari bimwe bimwe byakozwe mu ntumbero yo kwakira neza ingenzi akavuga ko mu mugambi wa kazoza wo kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura aho hose harakahaze hazokosorwa.
Atwo nababwira yuko hariyo n'imigambi rero dufise kubyo twasanze bidashoboka. Kubera ubuto bwaho twakirira abantu turafise rero mugambi w'ukubaka inyubako nshasha ingenzi zakirigwamwo kugira ngo noneho turonke ibibanza byagutse umwe wese kubijyanye n'ibyo arimwo ashore kwagukirwa n'ibyumba bitari bihari bikoregwa hamwe bikogwa bimwe n'ibindi bishobore kuboneka kandi uwo mugambi turizeye ko mu gihe kitatebye cyane uzoja mu ngiro maze akarusho kakagaragarira maso y'abantu bose
ibihugu bya Sudani y'Epfo n'u Rwanda ntivyitavye iyo nama y'iminsi ibiri igiri ya 44 kubijanye no gutwara abantu n'ibindi hakoreshejwe indege mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kumvo zitamenyeshejwe Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ejo kwa kane ni wo munsi wa nyuma mu majonjora mu matsinda niko se fide ubu ngubu abamaze kugenda muri kimwe cy'umunani wabatwibutsa
yego ni Uruguay, Uburusiya, Ubufaransa, Croatia, Ubwongereza, Ububiligi, Denmark, Argentine, Mexique, Ubusweda, Portugal na Espagne
none garuka ku Budage gato yakubera ko gutsindwa kwabwo kuvamo bwavuyemo kandi bufite igikombe cyisi muri iki gihe bwagitwaye mu 2014 ni gitangaje
byatangaje abantu benshi cyane ni byatangaje abantu ariko sijya mbere igihugu cyatsinze igikombe kivamwo mu nkino zo mu ntango ariko ku gihugu c'Ubudagi byatangaje cyane gose
kandi bwanatsinzwe nabi
bwatsinzwe nabi Korea yepfo mu nkino z'imbere yaho yari yakubiswe yatsinzwe atana hamwe yigeze itsinda yaza yanasezeye
Twibutse rero noneho imikino ubu ngubu igiye kuba mu kanya gato ya mu minota nta nubwo ari iminota ahubwo ni mu munota umwe rukumbi
yego ni mu mugwi F Brazil za guhura na Serbia Uswisi buhure na Costa Rica zarasezeye yoyo
n'umuhango n'umukino w'umuhango
yego Brazil itegereza ikeneye inota rimwe kugira yunguruze Serbia itegereza gutsinda n'Ubuswisi nibaza ko bukeneye inota rimwe
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero nahangaha aya makuru ahumurije kuri mikoro mwari kumwe
na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane murakarama yego
mubandanye mukurikirana n'ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika